Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabahaye ikaze, ndabashimira ko namuduteze amatwi kuri ino saha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno munsi n'umunsi wa mbere itariki 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2016. Kaze mwese mu biganiro.
Twagiye tubona igisenge kizihema kiranduka, kica kirandukana n'amahema biraguruka. Ijuru gusa ryo twasigaye tubona. Mu kirere twabona ari imvura gusa.
Uyo ni Jean-Marie Niyonzima, umwe mu banyagihugu baba muri site ya Charama. Inzu yiwe yasenywe n'imvura y'umuyaga ejo ku munsi w'Imana. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Amwe mu mazu y'ababa muri site ya Charama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yaraguwe ko n'imvura y'umuyaga yaguye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Ababa muri iyo site basanzwe ari bantaho nikora basaba leta ko bo bafasha. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Turi muri site ya Charama zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Umugabo w'abanirwa ari kasanura ihema araramwo byaguruwe n'umuyaga mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Jean-Marie Niyonzima atwiganirayo be n'umuryango we babonye.
Imana yo mu ijoro niyo yarayitukiye. Ejo twabonye umuyaga niwo wabanje kuza. Hanyuma hashahazanana n'imvura y'uruhuherezi cyarya mbere mbere tuyibona. Twagiye tubona igisenge kizihema kiranduka, kica kirandukana n'amahema biraguruka. Ijuru gusa ryo twasigaye tubona. Mu kirere twabona ari imvura gusa. Amakaye yose yarononekaye. Utuntu umuntu aryama ko twose urabona twe dusanze turyama ku bintu by'ibisashe. Amakaye yoyo nibindi. Aha turiko turarira ingene tuzoronka utundi dukaye abana bazocana ku mashuri.
Yohande yani Niyonzima hari na mugenzi we ari kasanura ihema nawe nyene afise ubwoba kw'ingwara ziturutse ku isuku rike zishobora kwaduka.
Aha jewe ndiko ndasanura aho umuryango wanje ubu kuko imvura yaraye irusize kwangara tete. Bivanye n'imvura tubona iri mu kirere ni nyinshi. Tukaba tubona ko dushobora guhura n'ingwara zitewe n'isuku rike. Kuko ngaha turafise n'amatoilette yaruzuye akaba kenewe ko yovidugwa. Rero tukanasaba leta ko vyukuri yotwigira ikibazo bakaza bakatuvidura amawese bakongera bakatwubakira aya mahema.
Sabagabo bonyene babonye makuba.
Ijya mvura yaraguye maze kugwa. Bamwe bamwe twene na kumahema tukajana nayo. Amahema nyene yarataritsa ararukira kure. Nabana mu mugongo twaranyagiwe birakomeye. Byarakomeye cyane kijya gihuhurezi.
Twaranyagiwe cyane ibiti biragomba kudukorokerako. Mbere hariho n'umwana umwe igiti cyaharuye ngaha ndiko ndamuhungisha. Ninjira muri kajya kandi kazu. Kugira duhungisha imitwe ibiti ntibitume n'imitwe n'ubuzima bubabaje cyane. Numvise umutima uhagaze nyene ndabura amahoro nta mutekano nasubiye kuronka mu mutima wanje.
Kuri uyu wa mbere abanyeshuri batari bake muri site ya Charama ntibaroye ku masomero. Abatwabasanze banikiye amakaye yabo.
Je numva nyene mbabaye kwa ntagiye ku ishuri ko ntubare abantu be ku ishuri bakoze ivyo ntazi bivanye n'imvura yarayiguye. Musaba leta ko yoduha uburaro ikadufasha n'ivyo turya ikadufasha mbere na miforome twese nta miforome dufise.
Byatewe nuko imvura yaje izari nyinshi tubona amabuye aguma duga n'imisenyi imanuka. Amakaye yacu arajoba ni forome zirajoba amakaye yose twamye twanikira harya ayumi no munsi nitwagiye ku ishuri kubera imfura yari nyinshi.
Aba muri site ya Charama basaba leta kubagarukirako.
Twagiye ikintu dusaba nuko twoturaka mu leta n'ukuri ikadushikako kandi ikaturosa uburaro nkuko yahaye nabandi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2008 leta yagerageje gutorera umuti ikibazo cyabo. Icyo gihe babaho bita ku mase ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Bamwe muri bo baronkejwe amatongo inyuma y'imyaka ibiri. Abo mu Charama basigura ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini barindira amaso ahera mu nzira. Musitanteri wa komine Ntahangwa yabwijwe rya Amerika ko ikibazo cyabo agiye kugishikiriza amukuriye. Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka umushikiranganji wo gufatana mu nda yari yabwijwe rya Amerika aho leta ihagaze ku kibazo cyabo bantu.
Siya si impunzi bagiye bariyegeneriza hamwe bava muri Save bagenda kumase baravayo babaragiye hajya none bakene bavuga ko bahunze ubukene akene ni beshi muri kino gisagara cha Bujumbura aho siso bari harije natwe twasanga twahunzwe cha duhunga natwe igi ubuzima wo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu benshi barabahaye namatongo rituziyo bayasize nka leta dutegeza gukingira biri mu bijanye na gukingira agateka kazi na muto bijya ntibishobora kubanda twese bakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushyangaje bwo hagati mu gihugu cyangwa twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke ukundi kuntu bo baho neza
site yacaramye mu abantu baba amajana 900 bahurikiye mu miryango 239 abenshi muri bo nabana urwaruka n'abakenyeze eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje uri kaneza kuri iyo nkuru. Kandi naho inyuma y'indwi bamaze bafunzwe buramatari w'intara ya Kirundo yarafashe ingingo yo guhagarika mu mabanga abakuru b'amazone abiri, umukuru wa zone ya Kionza n'uwa zone ya Kigoma muri komini ya Bugabira. Abo bagabo bagirizwa guhonya ibidukikije. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyeshure ekanabarezi bo mu mwaka wa gatano ku ishuri nshingiro rya Gihanga ya kane basanze mu gitondo cyo kuri no wa mbere mu isomero ryo mu mwaka wa gatano ahahora ibitabo bigera kuri 67 byaba iby'abigisha canke iby'abanyeshure hasigaye umunyota gusa. Icegera cy'umuyobozi wa Ecofo Gihanga ya kane yemeza ivyabaye. Dedito Nduwabike avuga ko baciye baja gutira ibindi bitabo ku yandi mashure kugira ibikorwa bibandanye mu kurindira ko baronswa ibindi bitabo.
Tuje ku kazi naho twabonye muri ashure ari bitabo vyahiye bahora bakoresha byabo by'abana ni bibifasha mwigisha mu gutanga kirwa neza ryo ne byahiye umwigisha ari karakora igifaransa cyane cyane bahitaho byinshi byagiye by'igifaransa bishika 58 mu gice ca mbere gushika mu gice ca kabiri bakoresha bitabo byo mu wa kane livre de level 4e hari hamwe imigwi ibiri natiye mfata ndabigabanya kugira ngo baronke bakobe barakoresha ariko ibifasha mwigisha naho mbonye hari kibazo bagiye baratiza nyuma ari karekitanga igiharuro wunda cha baratanze igifaransa ko musabwira turabiko muri imisi mike yabo barakorana tanda ko turondira ibindi ahandi nk'ubu twamaze gutelefona muri inspection nibubanza babimenye twibaza ko mu minsi izabashobora kuboneka.
Ngurukiye Rebecca umwigisha wo mu mwaka wa gatano kuri Ecofo Gihanga ya kane ahahi ibitabo avuga ko inkuru yuko ibitabo byaturiwe yabibwiwe n'abana yigisha bamusanze muhira.
Mu gitondo nari muhira hanyuma ndabona abana baje baranyaruka kubera rimwe na rimwe hari aho umwana usanga yatahanye urufunguzo kubera abo barazinduka cyane gukubura nyuma bashitse buguruye basanze ngo mu ishuri hakiri imyotsi ngo bitabo byose byahiye bareho baciye banyaragasa kuza kumpamagara hanyuma ashitse nasanze atagitabona kimwe na kimwe byabo by'umwigisha cyane by'abanyeshuri tana kimwe cyasigaye byari bitabo 67 harimo ibitabo bya mwigisha n'iby'abanyeshuri harimo nkajya makaye iyo tubazo tuzatwahejeje gukosora twari twayararanye nayo nyine yaciye agenda cyewe na ciyemba ndaraba hariho yindi classe parallele ariko umwigisha azu mugoroba twamutumye ko aradukundira raza arabarantiza ibikoresho byiwe kugira ngo ndabe ko nabandigisha nabike.
Abanyeshure bo mu mwaka wa gatano kuri Ecofo Gihanga ya kane bababajwe n'ingene abagizi ba nabi bazindutse babaturira ibitabo n'amakaye yabo bakirindiye ko umuyobozi yagiye kubatirira ibitabo kurindi shure agaruka. Babwiye ijwi rya Amerika ko basaba kuronswa ibikoresho kugira babandanye ivyigwa nk'abandi. Vyukusenge Arlene ni umwe muri aba banyeshure.
Twe twaje twugura dusanga mu ishure hanuka hama duca dusanga mu ishuri ibitabo byahetse tujya guhamagara mwigisha harimo ibitabo by'umwigisha twahora dukoresha n'ibitabo birimo turirimba n'amakaye wacu yahiye. Dusaba ngo waduhe ibitabo kugira natwe turabe kungana twiga bashobora kuduha n'amakaye iwacu. Uwo muntu yaca turiha kuko twaca tuva mu mporero ngo tureke kwiga.
Icegera cy'umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Gihanga ya kane avuga ko abaturiye ivyo bitabo bataramenyekana. Icyo babonye ni uko abakoze ako kabi bacishije umuriro mwidirisha babanje kuri mena. Dedito Nduwabike avuga ko ikindi batamenye arico bacakoreshejwe mu guturira.
Turagira itohoza cyane rwose ngo tuyibone turacyariko turabikagana buhoro buhoro ariko twabonye ko byaba byaciye mwidirisha. Idirisha ryari ryuga ariko barashoboye kurisunika riritera imbere hariko n'utugiri yaje ntibinjindane babacishije muri giri yaje. Umvirije essence na bumega nta imoto na petrol n'uvuga nsana mvuse nta imoto ariko ikindi bakoreje vera ntitukibona neza kuko nibitabo byari mu ikarato bibiri. Umva rero birahanahana kuryo byose byahiye ntitubone ngene byagenze kabisa.
Ubuyobozi bw'ishuri nshingiro rya Gihanga ya kane bumenyesha ko ivyabaye bije bisongera isibe ubukene bw'ibitabo bwari buhasanzwe. icababa cy'umuyobozi wa Ecofog ihanga ya kane yagwijwe ijya Amerika kwinyamira mabi y'igipolisi ngaho muri komine Gihanga yamaze gutangura amatohoza kugira abaturiye ivyo bitabo bamenyekane bakubitwa intaye mu gahanga igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi ijya Amerika.
Murazo tungayo yari inkuru ya Evariste Nzikobanyanka nk'uko bivuze yari inkuru yerekeye ibitabo birenga 60 by'abigisha n'abanyeshuri byo mu mwaka wa gatanu byaturiwe n'abantu bataramenyekara mu bucagucagu bwo kuri uno wa mbere ku ishuri shingiro rya Gihanga ya kane mu ntara ya Bubanza. Umuyobozi w'iryo shuri rero avuga ko abakoze ako kabi bataramenyekana muri aka kanya. Turabandanya tubakurikiranira hafi iyo nkuru. Nkuko twatubwiye mu kanya gaheze, nyuma y'indwi bamaze bafunzwe, buramatari w'intara ya Kirundo yarafashe ingingo yo guhagarika mu mabanga abakuru b'amazoni abiri, umukuru wa zone ya Kiyonza n'uwa zone ya Kigoma muri komine Bugabira. Abo bagirizwa guhonya ibidukikije. Iyi rero ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Urufunzo rwaturiwe ruri hagati y'imitumba ya Rugasa muri zone Kigoma na Nyakarama muri zone ya Kiyonza. Ruri hagati kandi y'ikiyaga Gacamirindi n'umwonga w'uruzi Akanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira bemeza ko itegeko ryo kuruturira ryavuye ku bakuru b'amazone ya Kigoma na Kiyonza.
Ukuri barimanye ne izone yahera ngaha nyene hangaha gucya ugasubiza hariya mugabo twagiye kubona tubona rero barashungurutse abategetsi bakonse abashefu d'ozone wa Kigoma baca baraza rero barahagabangana babwira umunyagihugu ngo ufise ibihumbi 50 ngo ajyaza muhe imetero 50 ku ijana
uhatanze abo chef d'ozone wa Kigoma na chef d'ozone wa Kiyonza.
Ntimwe mwabahaye ko none
oya
none ko baharose ka bantu bangana gute nga
reka ni benshi cyane ni benshi gose kuva impera kugera imusatsi hariya Rugasa. Bagaca baduka bakaba imetero 50 ku 30 munyagihugu.
Abo banyagihugu bagiriza abo batware babiri ko batoranya mu gutanga ibibanza muri ugo rufunzo. Abifise mu buryo bw'amafaranga nibo bari bafise ijambo nkuko babivuga.
Baha abantu babahaye amafaranga guhera ku 50 gushika ku 100 n'amajana bakaba bakatira metero 30 ku 100 batanze 500 bayihera abakungu abategetsi nta munyagihugu n'umwegeza ro
mu Rugasa ariho umugabo w'umunyakirundo yatanze 200 bamuha metero 60 ku 300 umugabo w'umunyakirundo. Rugasa urufunzo rwaho niko basheba barutaga barugurisha uwo mugabo.
Aha iwe mu nyuma hakarimwa hangana n'amahegitari 12 buramatari w'intara ya Kirundo Mirikiro Nankwahomba avuga ko biteye isoni kubona byakozwe n'abatware
n'abantu bagiye baje kwihagira amatongo. Ayo matongo mvuga rero n'uyu umwonga nawe ni wa leta aho usanga hafi hegitari 12 baraziturie kugira ngo barenzemwo baharime ibijumbu n'ibindi. Mbere ahubwo ngire ko nibutse yuko nta mwene gihugu agaba umwonga ni wa leta kandi muri byose ngo hagiyemo n'abarongozi bamwe bakunda badashaka iterambere ry'igihugu bahenda mbere nabo bene gihugu bakabaca amafaranga bakabakatira ahantu bajya kurenza ahantu batanagaba niki bire baci banarenza ko nuko batubwira yuko bagiye baranagomera n'umuserege uvana amazi muri Kanyaru ari nawo watwara amazi nyene mu cyo kiyaga cya Gacamirinda.
Buramatari w'intera Kirundo avuga ko abo bakuru b'amazone babiri bazohanwa hisunzwe amategeko mpanavyaha y'u Burundi.
Tumaze kumenya twaciye dutuma tugira inama n'ababijejwe harimo abajejwe ubutungane abajejwe umutekano abajejwe intwaro ubu twarashoboye gufata abakuru barongoye amazone zone Kigoma na zone Kiyonza ubu bari mu minwe y'abajejwe ubutungane kandi dukurikije ibitabo bigenga ihanwa itegura amategeko ahana twisunze n'ubutungane tuzobahana kandi by'akarorero atari mwarenganijwe kugira ngo koko duhimirize abene gihugu kubungabunga ibidukikije kubungabunga ubuzima n'akare muri ba nikomine bikaduhitiyemo by'uruzuba ntawo songera isibe murindi.
Ku nkengera z'ikiyaga Gacamirindi n'izugo rufunzo niho hugururiwe gutera igiti mu ntara ya Kirundo ku munsi wa gatandatu heze Nijambo yashikirije abanyagihugu muri komine ya Bugabira kuri uwo munsi buramatari w'intara ya Kirundo akaba yamenyeshije ko abo batware babiri babogojwe mu mabanga. Mekiro Nankwaho Mbaramutwa intara ya Kirundo yasabye inzego z'ubutungane ko dosiye y'abo batware bamaze indwi bafunzwe yorangirana n'indwi. Ubwo rufunzo rwegereye ikiyaga gacamirindi kigeze gukama mu myaka y'ibihumbi bibiri hari uruzuba cyavuye gisubira guterana hafashwe ingingo nyinshi zo kugikingira. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika irabandi mbashikiriza amakuru n'ibiganiro kuri no saha. Umuhuza mushasha Edouard Uwimana mu Burundi yarashikirijwe mu mabanga yiwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije aravuga ku makuru yatangajwe na bamwe ko atoshigwa muri ayo mabanga kuko bavuga ko yoba yaragize uruhara mu gucanishamo imigambwe. Muri icyo kiganiro na mugenzi wacu Edouard Uwimana yavuze kandi bimwe mu byo azoshira ku rutonde rwa mbere mu mabanga yiwe mashasha.
Ubwa mbere nagira amaraso n'ishimira abarundi bose batwizeye yirikiye ku bashinga amateka n'abakenguza amateka amabadutoye kugira ngo turangure amabanga ahambaye. Nongere nizeze abarundi bose abari mu gihugu n'abari mu mahanga bahunze kubera imbere itandukanye yuko kuri amabanga twarangirana umwete n'ubwira. Dusaba ndetse n'intererano yabo bose mu byo yoshobora. Aha rero twavuze ko mu bivuze iyo myitwarariko bamwe bavuga bati mbega ujya ko n'imigambwe yicagaguye n'ibindi bitandukanye ubwo hacya byoheza ngo atumarire. Nagira nababwire yuko ubwa mbere na mbere ho ivyo bagumye bavuga by'imigambwe ko bamwe bose bagiye bavuga ko bashaka muganiriza ariko atari byo. Ikigira kabiri naco ni uko amabanga y'umuhuza w'abarundi tubwiye kurangura n'amabanga twaranguye nk'umushikiranganji n'amabanga abiri atandukanye. Iyo rero umuntu agiye mu mabanga amwe amwe haba hariho n'amategeko agenga ingene arangura. Nibaza yuko atabwira impungenge rero kuko ubu singiye kumushikiranganji hagati mu gihugu. Ibyo twakoze mu mushikiranganji twabikoze nk'umushikiranganji hagati mu gihugu bamwe barabishimye rero n'abandi bashobora kuba babisuzugura bakabigaya. Ariko nagira nababwire yuko rero ko amabanga atandukana ariko n'ingene umuntu akora biba bitandukanye. Tugiye gukora nk'umuhuza w'abarundi, tugiye gukora nk'umushikiranganji hagati mu gihugu.
Nk'uko mubizi mushikiranganji Edouard Nduwimana hariho indiane zikomeye cyane rwose ka ingorane zitari nke mu Burundi. Murashaka kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu muzoshyira ku rutonde rwa mbere.
Ubwa mbere ho na mbere ni kuvuga yuko indiane ziri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ibibazo bihari ntabwo ari ibibazo bizotera umwishi n'umuhuza wenyine. Niba tuzotora inyishu turi kumwe n'abarundi bose bamwe bose mu birega aricyo bituma navuze ko dusaba intererano y'abarundi bose mu bice bitandukanye abanyepolitiki abarongoye bati n'amasengero abarongoye imigambwe abarongoye amashyirahamwe abo bose tubasaba intererano zabo. Ikintu nacyo nagira ndabwire yuko nk'umuhuza w'abarundi turi kugaragaza kugira ngo dutange intererano zacu ku bijyanye n'uko abarundi bose biza hamwe. Ivyo rero turifuza by'ukuri yuko utwo tangi ntihari ikomeye cyane ku bijyanye n'abarundi bahunze kugira ngo dufashe turabe yuko biruka baba bene igihugu basanze cyane abanyepolitiki atana kimwe bagira mu bijyanye n'amadosiye y'ubutungane. Tuzokwishoka byose kandi bya turabe yuko abarundi busubira no kunywana no kwizerana mu bisate bitandukanye baba abanyepolitiki na mu gihugu hagati n'abandi bari hanze. Aha rero muri make twumva yuko tuzoshimikira cyane ku bijyanye no gushyira imbere umwumvikano w'abarundi no kubasubiza hamwe cyane cyane dufatiye ku bibazo bya politiki byagize aca mu gihugu, ingaruka mbi byagize muraza yuko ingaruka ya mbere ndi nuko hari abarundi bene wacu bahunze.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gushira imbere cyane cyane ukuntu abarundi bahunze igihugu butahuka mu Burundi. Hariho ibibazo byigeze gushikirizwa cyane cyane ibibazo by'impunzi z'abarundi bari mu ikampi Mahamaho. Hatangajwe amakuru avuga ko turetse n'ikibazo cy'uko batabayeho neza cyane rwose, hariho n'ikibazo cy'abana bato batagiraho baba bo babise ba mayibobo, ikibazo cy'abana bavyaye abandi bana bakavyagwa n'abantu batamenyekanye. Ivyo n'ibibazo vyihuta cyane rwose. Mwa mufise imigambi kwegera nk'ibiro bijejwe impunzi kugira ngo murabe ko cyane cyane abahungiye muri ayo makampi botahuka mu maguru masha?
Mu bisanzwe ubuzima bwo mu mpunzi ni ubuzima bubi cyane, kandi ibaza yuko n'uwo bayitwa kafise ubuzima bwisununuye gatonya afatiye ku ngene babayeho ngaha mu Burundi, sinibaza yuko inyishu ari uguhunga kuko igihugu cyawe cy'amavukiro camara igihugu ciza gusumba ahandi hose ushobora kuja. Izo ngaruka mbi rero zozo z'abana babyara abandi numva yuko ari ingorane cyane. Turabizi yuko birababaje kubona abantu bari mu buhungiro ingene baba babayeho, ni birababaje cyane. Hari n'abantu babwira yuko umugabo y'abantu amaze guhunga hariho amateka y'agatekanya ijyanye no gutahuka kwabo, hari aho tuzoja hamwe n'abandi basanzwe babijejwe na cyane cyane nk'uko umuntuze hase rushakanye hagati mu gihugu cy'urugo cyabakire cyangwa ibugu abarimo murabizi ko bizeze bigaca muri ya ntumbero y'icyo bita tripartite kugira ngo barabiko bubunguka. Aho cyo twashatse kuvuga ko twese tuzaza tugaterera nyo biboneka kugira ngo dufashe haba mu guhimiriza haba mu gufasha gutora inyishu zihuta. Mugabo by'ukuri turifuza yuko abarundi bose bahunze ariko batwumviriza uno munsi yuko botahuka kuko igihugu cyabo kiba igihugu cy'amavukiro, kandi uno munsi hariho amahoro n'umutekano mu gihugu. Ntawuvuga yuko vyose byera ngo de, ariko uko bigenda kose nta gihugu na kimwe kitagira ingorane. Hari n'abaza yuko iyo kigize ingorane nyinshi zo kugihunga nyinshi no kuja hamwe zomare zigatorerwa umuti. Ahandi ho nabaza yuko kuri ibiba biri mu gihugu ubwo byose hari utubazo, ariko rero iyo abantu bagiye hamwe mu butandukane bwabo byazaza kava mu nzira. Ariko twubatera kamwe abatwumva yuko butahuka, ariko kandi dushobora kubabwira yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dufashe. Bibaye ngombwa yuko dushika iyo bari, bibaye ngombwa ko twegera ibihugu bahungiyemo tukavugana na Hasere na ubushinganyi hagati mu gihugu n'abandi bose bashobora kugira hagati mu kumwe abarunga amadini n'amasengero bose batwumva baze bafashe kugira ngo by'ukuri abarundi bene wacu bashobore gutahuka.
Mu kanya gatoya cyane rwose amabanga mujejwe arabaha uburenganzira bwo kumvikanisha n'abari hanze b'abanyapolitike. Mbega murazi ko gushika ubu ibiganiro vyari guhuza abarundi gushika ubu bisa n'ibimaze igihe kinini bidasubiye gutangura, muba mufise imigambi yo kwegera abanyapolitike bahungiye hanze bumvikanisha na leta y'u Burundi?
Mu bisanzwe murabizi no ngaha mu gihugu cacu Burundi hariho ibiganiro bikorabera mu gihugu, ibiganiro bihuza abarundi bo mu bice bitandukanye. Hariho kandi ibiganiro biriko birabera hanze y'igihugu bifashijwe na nyakubahwa yahoze ari mu gihugu ca Tanzania. Rero twebwe nk'umuhuza w'abarundi turifuza cyane guterera kugira ngo ibiriko birabera mu gihugu dutange ingano yacu n'ibiriko birabera hanze y'igihugu turifuza nabo ntibice duterereye. Rero nababwira yuko naho ne mu byo ndetse tuzoshira imbere nabyo ne guterera muri izi biganiro tuzobishira imbere kugira ngo turabe yuko abanyepolitiki nk'uko nabivuze abahunze ataco bagira bashobore gutaha, abafite imiryango bataye bayubake, abifuza gushinga imiryango bataye bayishinge kuko ubu hari kwategurwa amatora 2020 baze rero bubake demokarasi kuko nta yindi nzira n'imwe zihari yo demokarasi imaze kuzibisikanya ku butegetsi mpaka habe amatora. Birumvikana yuko umuhuza abantu tuzoterera cyane kugira ngo ibiganiro bigende neza byaje hagati mu gihugu byanije hanze y'igihugu tuzoyaduterere ngira ngo bibaye ngombwa ingene biriko biratunganywa ari ivyumviro agacumu kumwe mu buryo butandukanye turiteguriye by'ukuri tugatanga kugira ngo ibiganiro bigende neza maze twitegurire amatora 2020.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Johnson. Muri neza
Murana mukizi mutumire.
Arabumva duga ku ijambo ikibazo gito ikigufi eka canke cimviro kigufi.
Ego murakoze murakoze ku ijambo. Nagomba kubaza umutumire kubyerekeye urya mugwi ujejwe kuzo uri kuragirisha ibiganiro mu Burundi bwose. Nagomba ashore kunsigurira kuko mushiko isaha abantu bose barazi yuko ibwirizwa shingiro 99% b'abarundi n'99% nta numwe azi ikirimwo mugabo bakagomorera abanyagihugu mu ibarabara ngo ibwirizwa shingiro umunyagihugu wese avuye no kurima atazi ikintu na kimwe kibwirizwa shingiro ngo ibwirizwa shingiro ngibigo by'umukuru w'igihugu ngo bifutwe cyo dushanze cyari cyo
murakoze Johnson reka duhe ijambo Eugene muri we neza Eugene muratwumva
ndabumva
murafite ikibazo mukanya gatoye cyane rwose ikibazo cyane cyumviro
yego munagira mu ndamufite umutumira
arabumva tuga ku ijambo
nyuma akabazo ka mbere nagomba kumubaza mbega bo ba mu gutora umuhuza bishimikiza iki kugira batoye umuhuza bo barabe iki ako nakabazo ka mbere nikigira kabiri nagira mbaze ko mbona no muhuza asubiriye yagiye avuga ko hari bitari bike byamunaniye wewe wafite ingufu zingana gute mu byo agiye gukora
murakoze Eugene de cadeau hene jambo janvier duga ku jambo
ndagize mwiriwe
mwiriwe neza murafite ikibazo cy'imviro
n'intera ya nongumbure n'ibibazo
unyarutse mukanya gato
yego yavuze yuko abantu bo okutegura amatora yo muri 2020 yagatishijemo byo byerekana neza yuko nkungure nuko bambambye amwageza ko akore umugambwe we kandi akore umugambwe wiwe yamaze kwerekana ko ahangamiye na bujya ateze kubya hagati kandi hari abantu batemera amatora nkaje amenera amatora yo 2025 yo nyine yo 2025 nemera kamuhuza rero w'abarundi yamaze kubya hangamiye n'agashoboye ni nacho harazo abagwa ko muhuza yavuye mu bigano uko byabita n'ibyahagaze
reka duhi jambo umushanahe Edward Uwimana atangura cyane cyane ku kibazo cabajije na Johnson
murakoze cyane ubwa mbere hoho nashaka kuri kibazo ngira ngo ni cha Johnson ndakwiye kutahura yuko abena yo gutinda kubasonera no kuvuga yuko 1999 n'1999 bataze bidashingiro kandi muzi yuko ari nabo baritoye no kuvuga yuko aba harimo kutamenya uruhara rw'umwe n'igihugu muri politiki n'ubuzima bw'igihugu abarundi rero bidashingiro barize kuko nibo baritoye par referendum nibaza yuko igihe baritora bari bashikirijwe ibirimwo barasigurirwa umwanya utari muto cyane ku buryo n'abavuga ati tora oya mugabo bavuye batsinda barabizi rero nibaza yuko icyo nicyo nshaka kuba ikibazo nkumbura uno munsi ikibazo n'icyo bavuga bati raporo y'umugurwe w'ibiganiro hagati mu gihugu wamaze gushyikiriza yuko bizashingiro ryohinduka ibyo nibaza yuko atari iyi raporo nuko nkumbure yatanze n'uyu mugurwe mugabo by'uko bizashingiro bihinduka ni bya kera cyane mujya kuva mu 2006 amatora kiranye mu 2005 abarundi harimo n'abagiye politike batari bake bavuga bati nyamwe bidashingiro byohinduka kubera imvo nyinshi niba biko kumara kayatora mu manyo kuri kazi zisigura zose uyu nkumbure imvo abantu bari ko aritwaza nijanye n'ibiringo z'umukuru w'igihugu abone bazaye uko kuri ive nibaza ko ikizuba gikomeye mu guhinduka shingiro no kuraba ingingo bwa mbere na mbere ziza zitsimbataza demokarasi no kuraba ingingo ziza zituma dutera yindi ntambwe na cyane cyane kwibijanye no kwinjira mu karere ka Afrika y'Ubuseruko n'ibindi bitandukanye ariko rero nibaza yuko abarundi bararizi barazi birimo kandi nibaza yuko ibyo umugwi washikirije azonera akajya kubiyaga ko n'indi migwi itandukanye harimo imigambwe harimo abandi barundi batandukanye nacyo bituma mwese yuko leta igiye gushyiraho umugwi ugejeje guhindura ibizashingira so kuvuga yuko ibiri muri kiriya cyegeranyo nk'uko byagiye birashikirizwa byose bigaragaza ngo bice bijya mu guhindura ibizashingira ishashe ziba rihindutse hazojaho umugwi uzudatosora neza ukaraba ibibereye turazi ibihe tuba tugezemo iki nacyo ni ukuvuga uyavuze ibyo mu gutora umuhuza bisunga ibyo mu gutora umuhuza bisunga cyane cyane biri mu bwizashingiro bikaba no mu bwirizwa rigenga ubwo rwego nyine baraba yuko witoza kwije imyaka 40 hanyuma haraba abantu baheza bakadepoza baravye bagasaba ko boshingwa mu mabanga nk'uko bavuga ko twashika 12 harimo areza akajyaho umugwi uheze ukatosora neza ayo madosiye bakaraba ko ibyo byangombwa baravuye guteza kubisa urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza mu bisata bitandukanye bagashyira imbere cyane cyane cy'uwayarize amategeko bakavuga yuko uba ukoze imyaka n'imiburiburi irenga 15 canke ishika 15 n'ibindi ni ukuvuga rero yuko biriho byisunga biri mu bigashingiro kandi ntagira impungenge abadutoye barabonye ko kandi dukwije ibyo byose bisabwa n'amategeko igikuru cyane cyane no kuraba uko tuzotarabira ku kivi ingere tuzatuba turiko turabirangura. Hari ubundi yavuze ikijyanye n'uko ngo twamaze kuvuga ko amatora yo mu 2020 abarundi botahuka cyane cyane abanyepolitike bahunze bakayitegurira ati biragaragaye noneho yuko ahubwo uwo muhuza ahengamye. Nibaza yuko umuhuza guhamagarira abanyepolitike kwitegurira amatora yo mu 2020 atari guhengama.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwakoze kudutega amatwi, mwari kumwe na Ariane Itangishaka. Ndashimiye Fatuma Karara Dumasi yadufashije n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.